mubandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Ndabara mukije nchuti bakunze muteza amatwi igano vy'ijuru ry'Amerika gisamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nongera ndabahikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara muri cya 18 muri kumwe na Joy Diane ni nahazwe zimwe zimwe mu ngingo hivyo nabateguriye
kwifuza yuko twarima kubera ingarira turembeze cyane kose tubonye aho turima tukarimira abana nasi twarima tukareka ko twakungwa kubera turizwe inzara tukabona yuko tumerekwa nabi ubu turashonje cyane kose.
Uyu numwe mu batwa muri commune ya Rugombo, commune ya Rugombo ikabiri mu ntara ya Cibitoke mu gihugu cy'u Burundi basaba kuronswa amatongo. Iyi nkuru ijanye n'ikena ry'amatongo ku batwa mu Cibitoke iri mu zo tugaruka ko mukanya mugume ku maradiyo yanyu. Abashinga amateka abo mu gihugu cy'u Buganda baraye bahanya amakofe bongera baterana amajambo. Iyo nkuru turaza kwigaruka ko handi hatariki imbere yayo tubanze tubabwire ko Moise Katumbi umwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yatangaje kuno wa kabiri ko azogomorera abanyekongo mu myerekano mu gihe Perezida Joseph Kabila atova ku butegetsi ngo yongere atunganye amatora imbere y'itariki ya 31 y'ukwezi kwa 12. Ivyo yabitangarije kuri televiziyo y'Abafaransa France 24 kuno wa kabiri. Joseph Katumbi amenyesha kandi ko iyo tariki igeze atakirakogwa hazoca hashigwaho leta mfata kibanza itarimo Kabila. Katumbi abandanya asigura kandi ko mu gihe Kabila yokwemera kuva ku butegetsi mu mahoro atawuzomukurikirana azoca ba umukenguza amateka ubuzima bwe bwose canke ikorera iyindi mirimo. Katumbi kindi yavugiye kuri France 24 nuko yamwomenya ko yibukije ko ahoza ari somambike na Perezida Kabila kandi ngo yabaye buramatari w'intara ya Katanga kuri ubwo akaba afise amabanga menshi kuri we ubu akaba ba mu Bubiligi no mu Faransa kandi akatangaza ko ariko yitegura gutaha mu gihugu ciwe. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo iri mu ruhagarara rwa politike rwatewe n'iguma ku butegetsi rya Joseph Kabila inyuma yaho ikiringo ciwe ca kabiri co kurongora igihugu caheranye n'itariki ya 20 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2016. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Kenya kuri no wa kabiri baragize imyerekano hanze y'inyubakwa ikoramwo umugwi ujeje gutunganya amatora basaba abawugize gusubirizwa n'abandi bashasha bazotunganya yandi matora ategekanyijwe ku itariki ya 26 y'ukwezi kw'icumi kuza. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko bazotoba ayo matora mu gihe yogera atakirahinduka mu bagize uwo mugwi. Nayo mugambwe uri ku butegetsi wo ukavuga ko iryo ari iterabwoba kandi atanico bibabwiye. Umukuru w'urunani rwatavuga rumwe n'ubutegetsi Raila Odinga ahiganwa na Perezida Uhuru Kenyatta we asaba n'umukuru wo mugwi Elsa Chiloba gutanga imihoho ariko Chiloba yaravyanse. Imbere yuko iyo myerekano yo kwa kabiri iba, John Nambadi arongoye umugambwe Orange Democratique wa Odinga yavuze ko Perezida Uhuru Kenyatta yatse Odinga abamucungerera umutekano. Mbandi akaba yahaye ubutegetsi amasaha 80 gusa kugira ngo basubize Odinga abamucungerera umutekano. Nchuti wa kunzi vila adiju gya Amerika mwiko mratukumwa kure FM 94 ni witu chenda na FM 95 ni uche vili Burundi no mwure Republikara ni la Demokarasi ya Congo. Kwa limu Gwanda mutukumwa kure FM 94 ni witu vitatu. Bashuwa kandi kumviga ni uviatu mwche kuruga kwa internet ya tario wezi tatu. Akaburungu radio atu VOA akaburungu.com na kuruga kwa Facebook adresi atu ni VOA radio ya atu. Ikiga niro ni Wanyumunhara.
Wanyumunhara. Hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo.
Hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongire ndabahe ikaze imvura ivanze urubura yaraguye ku muhinga mukuru no wa kabiri yonona ibintu bitari bike muri commune Mubimbi intara ya Bujumbura zone Mageyo niyo yasinzikaye cyane aho imirima y'ibitoke hamwe n'imyumbati ipima amahektare 40 yose ariyo amaze kumenyekana ko yononekaye eka namazu ashika ku 16 hamwe n'ibirasi by'ishure ibiro birabomoka abahuye n'ivyo vyago ubaka bari mu kangaratete inkuru dukesha umunyamakuru wacu Diane Ndonse muri commune ya Mubimbi. Nene ice ku masonga nkitangura abatwa muri commune Rugombo yo mu ntara ya Cibitoke bavuga ko bateye intambuko yo kubeshwaho n'uburimyi nk'abandi banyagihugu bose yamara ariko bahura n'inzitizi zo kuronka zo kutaronka amatongo barimamwo vyongeye nayo bafise bavuga ko bayanyagwa kuko bakengegwa kwijanye n'uburimyi. Diane Ndonse mu ntara ya Cibitoke aratubwira ivyinshi ku ino nkuru.
Abatwa muri commune Rugombo bavuga ko muri kino gihe inzara ibarembeje kuko batacikora ku bikorwa bitandukanye nk'ivyo kubumba hamwe no guhiga byari bibabeshejeho. Ubu babona ko bakwiye kubeshwaho n'uburimyi nk'abandi banyagihugu, ari naco gituma uyu mukenyezi Bango Ivuka Leya umwe mu batwa asaba ko bokwitabwaho mu kuroswa amatongo.
Twifuza yuko twarima kubera inzara iraturembeze cyane rwose. Tubonyaho turima tukarimira abana natwe twarima tukareka ko twakungwa kubera turigwa inzara tukabona yuko tumeregwa nabi. Ubu turashonje cyane rwose.
Ariko nubwo biruko abegereye imiryango y'abatwa bavuga ko batazi kurima, ibyo bigatuma bamwe mu batwa banyagwa amatongo yabo n'abayegereye. Kubw'uyu munyagihugu abona ko ico kwihutirwa ari uko bobanza bakigishwa ibijyanye n'uburimyi.
Ntabwo bazi kurima, bararima ntibateragira, nibyo barimye birarara. Ntabwo bigera barima ngo basarure nk'abarundi. Akazi bakora gusa barajembagura nyene canke baserukaho uri kurasarura bakagusega ukabaheretse. Niko kazi k'abatu barakwiye kubigisha kurima kuko aho hantu baharimye iminsi itari mike ubwa nta mugambi baharanguriye. Icyo bakora bararima ntibabagare, ariko abanyagihugu baharimye barashobora kuharangura ibintu n'iterambere rikaboneka. Ariko abatwa nta terambere ry'igihugu baronka atari ukurima nabi gusa bakadabanganya, nta n'ikintu na kimwe bahakura hararara.
Uko ibintu biri nuko n'abatwa bafise amatongo yo kurimamwo bayakotesha maze akaba ari nabo bacishwa ingero mu kuyarima. Ivyo uyu musangwa butaka bambonaniye Shadrack avuga ko ari vyo bahendeshwa kugira ngo banyagwe amatongo yabo.
Kwebwe baduhendesha ingero zabo aricyo gituma bitwaza yuko tutarima, kuko nkiyaje akampendesha twa dufaranga namanza kumukorera ntegeze kumukorera nuko amatongo acatangura kugenda.
Vyongeye uguca ingero aba batwa bavuga ko atanyungu bakibironkamwo kubwo ubukene buri mu banyagihugu, ari naco gituma basaba amatongo yabo bwegu.
Ubu gucingero byaramaze kuturambira kuko urabona ubwa mbere umutwa yaratwara umuganda w'inkwi ku muhutu kamuhereza nk'ibase y'ubududa, ariko ubu ntibigikunda. Wakwirirwa ku muhutu kurima akagutekerera ugashima, ariko ubu nubwo wojayo aguha intica ntikize. Rero ubu turamaze kubona agapana gakira kuko ari uguhomba bamwe twarahombye, ariko aho byari bigeze ubu ari mukwiriye kutugira imbere mukatubariza natwe tukaronka imirima tukarimira abana n'ejo bamwe tukazaza turapfa tubasigira nyamirima bayibonye.
Twibutse ko muri kahise imiryango y'abatwa ata matongo yatunga kuko bataba mu kibanza kimwe. Ikindi ntibaha agaciro ibijanye n'ubunimyi. Ubuserukira abatwa muri commune Rugombo Ruheto William avuga ko ibintu byahindutse. Vyongeye abandanya avuga ko commune Rugombo atabumba ifise hamwe n'amashamba kugira ngo babandanye kuvyikora ko nkambere.
Bavuga ngo twisunga kujya gukura ibihama mu ishamba, abandi bakavuga ngo tutunjwe n'ibumba. Muri commune Rugombo nta bumba rihari ngo tubumbe nk'abandi bo mu yandi makomine. Bumba rero dutunjwe n'igiterwa iby'imbumba rugo kurima. Ntihazogira abantu bababwira ngo abatwa ntibarimo. Hari kera wabona niho twagenda mu mashamba tukimba ibihama. Amashamba yose yarahonye twahora tukuramo ibihama. Niyo nitwagenda guhiga mu ishamba, amashamba yose ubu yaraheze nta hantu tugihiga inyoni. Waragenda no gucingera mu bahutu ukaronka uguha ikijumbu cyangwa ukaronka uguha umwumbati, ubu ntibigishoboka. Ure twari tugeze aho dutungwa n'amaboko yacu tukirimira natwe tugahingira abana. Urabona rero ubu turabuze aho turima.
Hejuru y'izi ngorane imiryango ishika 32 y'abatwa yo muri commune Rugombo ivuga ko iherutse kwakwa amatongo angana n'ihegitari 8 n'abantu bataramenyekana. Inkuru tuzogarukako Muntara ya Cibitoke, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Diane Ndonse, amakuru yo mu karere tuyabandanirize muri Uganda. Abashinga amateka bo muri ico gihugu kuri uno wa kabiri bakubitanya amakofe bongera baterana amajambo atabereye. Imvo murayumva muri ino nkuru y'umunyamakuru wacu Kampala Ignatius Bahizi.
Abo nawe shinga amategeko batavuga rumwe n'ubutegetsi baririmba ubwo perezida w'inteko yatangaje ko inama ibayisubitswe kugeza umunsi wejo. Inteko yari kicaye kugera saa moya n'inusu za hano z'ijoro kubera ko bari bagitegereje iyo ngingo gongera gusomwa. Bubaye ubwa kabiri abatavuga rumwe n'ubutegetsi bananiza ko iyi ngingo yo guhindura amategeko yongera gusomwa. Urwo n'urusaku mu nteko ishinga amategeko mbere kumanywa ubwo abadepite mu ruhande rw'ishaka riri ku butegetsi rya NRM hamwe n'abo mashaka atavuga n'umwe n'ubutegetsi banze kumvikana ku ngingo gutanga igitekerezo cyo gutangiza umugambi wo guhindura amategeko kugira ngo inzitizi y'imyaka ku mukuru w'igihugu ihanagurwe mu itegeko nshinga ry'igihugu. Abahakanyiza impinduka bose bari bikomye ubutambaro butukura ku mutwe kakamenyetso ko biteguye kumena amaraso kubera icyo kibazo. Akajagari kamaze hafi iminota 30 abashinga amategeko batana mu mitwe bakubitana intebe n'inkweto, abandi amakoti bari bambaye aratanduka. Inteko iri hafi gufunga bongeye kugarura iyo ngingo yari yasubitswe ku manywa, ariko byateye izindi mvururu. Abashinga amateka babihakanya bahitamo kuririmba indirimbo y'igihugu bayisubiramo inshuro nyinshi kugira ngo babuze inteko igihe cyo kuganira kuri iyo ngingo.
We shall fight until we win this war. Mr. Museveni must be fair to himself. He should not die in power. And we are going to fight and we shall continue.
Uwo numwe mu bashinga amategeko Joseph Sewungu avuga ko biteguye gupfira iyi ngingo kandi ko Perezida Museveni agomba kureka ubutegetsi nageze imyaka 75 mu mwaka 2021. Mu bice bitandukanye by'igihugu naho hiriwe imyigaragambyo kandi amakuru ava hirya no hino agaragaza ko abigaragambyo batari bake batawe muri yombi n'igipolisi. Hano mujyi wa Kampala ho ibyo kwirinda biracyakomejwe cyane hanze y'inzu y'inteko ishinga amategeko. Abasirikare n'abapolisi bitwaje ibirwanisho biremereye barimo kugenzura umujyi wose, kajugujugu za polisi zo zigenzurira mu kirere. Ariko ibi byose ntibyabujije ko habaho imyigaragambyo mu mujyi Kampala no kuri kaminuza nkuru ya Makerere. Mu mujyi byaje gukomera cyane ubwo umunyapolitike w'igihangange utavuganwe n'ubutegetsi Colonel Kiza Besigye yakwepye abapolisi bari bagose urugo rwe, nuko akagera mu mujyi ibihumbi n'ibihumbi by'abantu bikamukurikira mu myigaragambyo. Polisi yateye amasasu mu kirere n'imyuka iryana mu maso kugira ngo bayihagarike. Umubare w'abanyapolitiki hamwe n'abantu basanzwe bafashwe n'igipolisi nturamenyekana. Umunsi w'ejo ingingo iramutse igaruwe mu nteko ishinga amategeko bitegerezwa ko byongera kuba nk'uyu munsi, nabwo hakongera kuba umudugararo. Ikibazo cyo guhindura itegeko nshinga kugira ngo umutegetsi uriho akomeze gutegeka igihe ashakiye cyose ntabwo kiri Uganda honyine, ahubwo byagiye biba no mu bindi bihugu, haba hano mu karere ndetse no mu bindi bihugu ku mugabane wa Afurika. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Kampala.
Inkuru rero tukaza kubandanya tuyikurikirana ko murumva yuko ibiza kubandanya bibera mu nama nshinga amateka uno munsi ariho bibaza kumenya byinshi. Twerekeze ubu naho mu gihugu cy'Ubufaransa tubabwira iby'imyigaragambyo y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda yakozwe n'abanyarwanda bavuga ko bariko basaba ubutungane kuri Ingabire Victoire amaze igihe kirekire afungiwe mu Rwanda. Cyo kimwe na Diane Rwigara uyafashe na Diane Rwigara yamarija matora yo mu gihugu cy'u Rwanda. Abanyarwanda rero batavuga rumwe n'ubutegetsi bazindukiye ejo ku munsi wa kabiri imbere y'ahakorera umuryango ngumwe bwa Buraya umenyesha makuru wacu Mukundo Alibisi mu gihugu cy'Ubufaransa aradufitiye byinshi kuri ino nkuru.
Mu masaha 6 nibwo abigaragambije batangiye kugera ku kicaro cy'umuryango unzu bumwe bw'i Burayi. Imyigaragambyo yamaze amasaha 2 n'igice yaranzwe hanini n'umutuzo, bitandukanye n'imyigaragambyo abanyarwanda barwanya ubutegetsi baba hanze basanzwe bakora irangwa hanini n'amagambo hakoreshejwe ibyuma ndangururamajwi n'indirimbo n'umudiho. Imyigaragambyo kuri uyu wa kabiri yagaragazaga agahinda nk'abantu baje mu cyunamo. Ibyapa bisanzwe bikoreshwa bigaragaza abanyepolitike bakuru bamaze igihe bafungiye mu Rwanda. Imirambo icucitse y'abantu baguye mu karere k'ibiyaga bigari yakunze kugaragara ku mbuga nkoranyambaga, ndetse n'impapuro ziriho amafoto ya Victoire Ingabire na Diane Rwigara nibyo abigaragambije bari bitwaje. Abateguye imyigaragambyo badusobanuriye impamvu uyu mutegarugori Ingabire Victoire na Diane Rwigara wafunganywe n'umuvandimwe we na nyina kuri iki cyumweru aribo bashyize imbere kuri uyu munsi. Twumve Aloyzi Simpunga uhagarariye impuzabikorwa y'imiryango itabogamiye kuri leta ikorera Iburayi.
Twabashyize imbere cyane ariko tutibagiwe n'abandi, ariko bo by'umwihariko nuko ari abategarugori babiri. Mu gihe iya leta ivuga yuko muri 60 muri mu nteko ishinga amategeko hari 64% abategarugori, ngo yabaye indashyikirwa gushyira abagore imbere abari n'abategarugori. Twagira ngo twereke amahanga n'isi yuko icyo kintu ari ikinyoma, kuko abagore babiri bashatse kwiyamamaza kuba perezida bose bafashwe bagajugunywa muri gereza kandi ntacyo bazira usibye nyine kuba barashatse kwiyamamaza.
Mu bitabiriye imyigaragambyo harimo n'abanyepolitike n'abategarugori bari mu mashyaka akorera hanze y'u Rwanda. Barakangurira abandi bategarugori gukomeza kuvugira Ingabire Victoire na Diane Rwigara leta y'u Rwanda ishinja guhungabanya umutekano w'igihugu. Chantari Butera wo mu ishyaka Ishema Party waje aturutse mu gihugu cy'Ubudage arakangurira abari n'abategarugori gukomeza kuvuganira bagenzi babo wafata nk'intwari.
Uriho nanjye ndasaba abantu bose cyane cyane n'abategarugori bahaguruke bashyigikire bari abategarugori Diane na Victoire bari muri prison, babashyigikire kandi twerekane amahanga yose ko bari batubereye urugero. Turabakurikiye, turabashyigikiye kandi tuzakomeza ibyo batangiye nubwo babihagaritse, turabikomeza.
Abigaragambya twaganiriye bavuga ko bahisemo umuryango w'ibihugu by'i Burayi bizeye ko bizavuganira kandi bigafatira ibihano leta y'u Rwanda bashinja kubangamira bikomeye uburenganzira bw'ikiremwamuntu no kuniga demokarasi. Mu bigaragambya harimo abasanga batagombye gutega amakiriro ku bihugu byo hanze. Twumve Ben Butabana, umwe mu bahanzi bari mu buhungiro, akaba n'umwe mu bagize umuryango wa Rwigara.
Ntabwo ari amahanga azatuha uburenganzira bwacu. Amahanga turayatumira nka kwa kundi kera bahingisha. Umuntu yarahingishaga akabanza kenga inzoga agatumira abaturanyi ati muzaze mumfashe mu murimo mfite. Ntabwo aribo bamubwiraga ngo wahinze uriya murimo. Please, ni twebwe bireba ba mbere. Aba badamu batarabo muri famiye yanjye gusa, ariko abanyarwanda bose barengana. Duhagurutse n'abandi urugamba rwabo turwitabire. Murakoze.
Nyuma y'imyigaragambyo abayijemo bagiye kwiyakirira mu ihema basanzwe bashinga imbere y'icyicaro cy'ambasade y'u Rwanda mu Bubiligi. Rusi Mukundwa, Ijwi rya Amerika, i Buruseli.
Mu ntungire rero nari navuze ko ari mu gihugu cy'u Bufaransa, ariko murumvise ko ari mu gihugu cy'u Bubiligi, ahari rero icyicaro cy'umuryango w'ubumwe bwa Buraya. Mukanya Isase ni ikiganiro cy'amagara y'abantu. Abajije n'abakunzi b'ikiganiro wanyu mu ntara aho baherereye mu ntara zitandukanye no mu makambi atandukanye, waduteye iteka kugira ngo aze kudufasha kwishyura ibibazo ni muganga Sonia Niyongere. Asanzwe ari umuganga w'umugeneraliste avurira mu ivuriro Hôpital Militaire i Bujumbura. Nuko rero muganga Sonia Niyongere, mwakoze kwitabira buno butumire bw'Ijwi rya Amerika. Mwiriwe kandi kaze mu kiganiro iwanyu mu ntara.
Ego.
Utubazo twabajije muganga n'abanyagihugu batari bake bakunda Ijwi rya Amerika, ahanini turaza kuba dufatiye ku ngwara ya kwashi, ariko turaza kuba tugizwe n'udundi muce w'ingwara zitandukanye. Hari nk'uwanditse avuga ngo mbega ingwara y'amasamba yambwika yoba iva kuki ku muntu abona yagwiriye cyane mu bana, ashobora kwikingira gute?
Ego Diane, ingwara y'amasamba yambwika ni indwara iterwa n'umugera wa virus. Virus yitwa orlien. Mu kirundi kizigenewe bisigura mugabo ni indwara iterwa n'utugera pavi hose kuyikingira no gukurikiza kirya cancu ababyeyi bagirisha abana bategeka kugisha abana ubundi nta yindi vuye kuyikingira yari
mbega abo bana bacandagwa kumeza ngahe kugira ngo bashobore gukingirwa iyo ngwara ya masamba bwiga
bacandagwa kwezi n'imisu kumeza n'imisu kumeza katatu n'imisu kumeza icenda no ku mwaka
n'urucancu ruhabwa kwa gusa aho turiko twiyumvira wa munyagihugu wa ruguru usanga kugira ngo aronke utwo dufaranga bimugoye
ego nta mahera rugugo n'urucancu rusangwa kwa gusa
ego murakoze cyane hari n'uwundi twa Deo yanditse agira ati ingwara y'urubandu yoba itegwa n'iki hoba hariho umuti umuntu yoyirinda gute
ingwara y'urubandu itegwa na nyine n'umugera yitwa mycose umuntu yoyikingira mu kugira isuku hanyuma bishitse akayigira araja kwa muganga bakamuvura bakamuha imiti y'urubandu iriho
iryo suku twumva ikiga docteur
isuku ry'umubiri kudatizanya impuzu n'abagwaye urubandu nuko yandikira hanyuma n'isuku ry'umubiri isanzwe
Hariho abahora bavuga yuko iyo ngwara y'urubandu ishobora gufata umuntu yo uvuye kwiyoga hama ntushobore guhanagura neza amabiri ntushobore guhanagura neza amazi asigara ku mubiri wawe ivyo vyo bari ivyo canke nivyo twofata nk'ibihuwa
Oya n'ivyo birashoboka wambariye impunzu ku mazi ku mubiri ukanye birashoboka ko iyo gorobandu ishobora kuza hatanki iyo wambaye impunzu zitose zumye neza hari n'abafite umubiri wegwiza impunzu ziri en coton impunzu zikozwe mu yandiko navuga mu kirundi
ego nuko rero nibutse bakunze muri komumvizi ijuru ry'Amerika ko turi mu kiganiro iwanyu mu ntara aho uno munsi turi kutwishura utubazo dutandukanye mwaturungikiye mushobora kandi kututurungikira mukandika kuri email yacu ariyo radio yacu @gmail.com turi kumwe na muganga Sonia Niyongere asanzwe ari umuganga w'ingwara zitari nke generaliste muri rurimi rw'igifaransa arangurira imirimo yiwe ku bitaro hôpital militaire akandi kabazo twakabajije n'umupfasoni havuga ati bamwe mudushikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara twashaka kubaza iyi ndwara y'ikirungurira ndu mupfasoni iyo ndwara irakunze kumfata kenshi iyo mfunguye ibijumbu nca ndungurirwa byo babitegwa n'iki ndashobora kwivyivuza bigakira
ego uyu mupfasoni kumbira yuko indwara y'ikirungurira ntitegwa n'imigera nk'izo zindi twajeje kuvuga indwara ishobora gushika kubera ingorane y'umushishito aho umushishito uhurira na yozotaje donc ashobora kugenda kwa muganga bakaraba yuko atangwara y'umushishito afite kandi bashobora kuyimuvura bakamuha imiti kuvuga ngo n'ibijumbo bimutera ikirungurira mugabo n'utuzi tuduga tukamuturira kubera afunguye ibijumbo nkanya atashobora kujya kwivuza yofungura ifite amumerera nabi ngabategera umuganga akabimufashamo
ishobora kuba rero ari nk'ico twokwita imbariro yuko ariko harakura muri we iyo ngwara y'umushishito kuko we avuga ibijumbu ariko hari abandi usanga bavuga ati iyo mfunguye iki gishobora kuntera ikirungurira umuntu wese rero ategwa ikirungurira n'ingwara iyo ariyo yose yokwihutira kuraba yuko atamushishito uri kuramererwa nabi
Ego.
Mu gice cya kabiri cy'ibibazo twaronse, ahanini twabishikirije n'abanyagihugu bo muri ntara ya Rumonge babicije ku munyamakuru wacu Anayi Virankunda yari yakoreye ku ngwara ya kwashi. Uwa mbere yabajije ati ngo none ko mwavuze ko ingwara ya kwashi itegwa no gufungura nabi, hakaba hariho abantu usanga iwabo bafise ibifungurwa ariko nabo bigashika bakagwara iyo ngwara ya kwashi kubera iki iyo ngwara abayivuga ingwara yo gufungura nabi abo nabo baba bafunguye neza ituruka kuki
ingwara ya kwashi ni ingwara koko yo gufungura nabi gufungura nabi kuvuga gufungura bike abo no gufungura ubwoko budakwiye bw'ifungurwa cyane cyane ababuze ifungurwa ndema mubiri zose zita proteine abo bantu rero bari mu miryango isifungurwa bashobora kuba bafite ifungurwa mugabo ntibamenye ibifungurwa bikenewe cyane ku bana gusumba ibindi bifungurwa birimo protein nizo zikenewe kugira ngo umwana ntagware kwashe.
Ego ivyo bifungurwa ni nk'ivyahega muganga dusangamwo ingaburo ndema mubiri.
Ivyo bifungurwa ni nk'inyama, n'ibiharage, n'ifi, n'urumongarisi bo baragerageza ntibazidandaze gusa bakaza barya abana babo. Amata arimo ifungurwa ndema mubiri n'ibindi bitari bike.
Iyo ngwara ifata abana gusa canke n'abakuze nabo irashobora kubafata?
Ikarira abana kubera abakuze n'abakuze ishobora kubafata iyo bafite ingorane yo gufungura. Ariko ikarira abana cyane cyane kubera ari bo baba bagikeneye ifungurwa ndemamubiri cyane.
Yego. Hari n'undi yatwandikiye atubaza ngo mbega birashobora gushika ko ingwara ya kwashi ikica umuntu ayigwaye, nimba imwica iza kumwica mu gihe kingana gute ayigendane?
Ingwara ya kwashi irashobora gushika ikica umuntu ayigwaye cyane rwose. Yiza ni uko iyo bamaze kubona ibimenyetso nk'umubiri uhishiye, umwana abyimba, yonyarukira kwa muganga bakagerageza kumufasha kumurungika aho bashobora kubaha ibifungurwa bikiza iyo ngwara iyo muhiri wabo badashoboye kubironka. Hanyuma umwanya nta mwanya ntibashobora kuvuga ngabo ni umwanya utari muto kubera bifata umwanya kugira ngo arinde ashika ahashobora kwitaba Imana.
Yego. Hari n'uyundi mupfasoni wo ngaho mu Rumonge we yanditse abaza ati baratubwira ko umwana abwirizwa konswa amezi atandatu bishobotse umuntu akayarenza amaberebere umubyeyi yonse umwana munini atangifungurwa amuvangiye arashobora kugira uruhara mu gutuma umwana adafatwa n'iyo ngwara ya kwashi yarenze uwo mwanya mu musaba naho vyotuma uyo mwana ashobora kugwara iyo ngwara ya kwashi.
Oya, umubyeyi wese ategezwa amaberebere y'umubyeyi arafasha cyane umwana gukingira iyo ngwara ya kwashi. Na cyane cyane iyo umubyeyi aronka rero ibyo bya nkenerwa mu byo afungura by'amaproteine bijya byose bikenewe ndemamubiri sanganyangaburo ntangangugu. Iyo umubyeyi afungura neza amaberebere yiwe arakingira umwana kwashi gushika ku mezi atandatu. Ayo mezi atandatu aheze umubyeyi ategezwa ashobora kubandanya mwonsa nta ngorane bitera ngo bakamwongerereza n'ibyo afungura mu bindi ukuvuga mu bifungurwa by'umwana bica mu kanwa biri bifite ibyo bise akamaro birimo ayo ibyo bifungurwa ndemamubiri kubera n'ubundi ayo maberebere yonyine ntaba gikwiye umwana asa neza atandatu aba akeneye n'ibindi biva hanze bitakiva amabere.
Yego. Akabazo ka nyuma kuri ino ndwara ya kwashi ni uwabajije ati mbega iyo ndwara irashobora kwandukira?
Oya, indwara ya kwashi ntiyandukira. Ntiyandukira na gato.
Yego. Nuko muganga Sonia niongere mwumvise ivyo twariko turavugana ko kuno munsi vyari ivyerekeye ingwara ya kwashi iguriye mu bana hamwe n'ababajije utubazo tari duke kukungene bo kwifata ari mu kirungurira canke ivyo vyo kugwara ingwara y'urubandu muri make mutekereye akahe kajambo abakunzi b'ijuru rya Amerika bari hagati mu gihugu no mu makambi.
Ego abakunzi b'ijuru rya Amerika ko batekereza kajambo yuko bishobotse umwana cyangwa umuntu akuze abishikiwe n'izo ndwara babajije yokwitura muganga we wari hafi akamufasha impanuro amuhaye akaheza akagikurikiza.
Mu kanya isase turaza guca dusozera ikiganiro wanyu mu ntara.
Bakunzi b'ijwi rya Amerika, guhera kuwa gatandatu tariki 16 ukwezi kwa 9/2017 habaye impinduka ntoya muri gahunda z'ibiganiro byacu. Amakuru iminota 5 yajyaga ahita saa moya na saa mbiri za mu gitondo yarahagaze. Abari baramenyereye kumva ayo makuru mutwihanganire. Naho amakuru yo ku isi najyaga mukurikira kuva saa 11 n'igice kugeza saa 11 n'iminota 37 za mu gitondo wa gatandatu no ku cyumweru yasimbuwe n'amakuru yibanda ku karere. Ibindi biganiro biza nyuma y'ayo makuru byakomeje uko bisanzwe.
vyakomeje uko bisanzwe kandi turacizera ko nakanovera k'ibiganiro vyacu kakigihuye nkuko mwahora mu bitubarira tukabuzobandanya dukora ibishoboka byose kugira ngo tugume tujyohereza abatwumviriza cyuti bakunze mariko mwumviriza ikiganiro iwanyu mu ntara no ngaha dusezeraniye yakoze Innocent Kimenyi na ingenieur bari kumwe mu hinga bw'ivyuma ndiyani nahaze twari kumwe kuri micro ndayifurize kuranigwa mayi no mu vyanyu nzongera gutegwa iteka ryo kubana namwe ejo igihe c'isaha 7 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda.